Imwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni Fidele Niyongabo abaramutsa. Mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana dukiza amakuru yo hirya no hino ku isi.
Urakoze Fidele, reka tuyahere kuyavugwa muri Afrika. Muri Mali abantu 41 barafuye, abandi 33 barakomereka inyuma ya imodokari yunguruza abantu yo mu bwoko bwa bisi barimwo isekaniye n'ikamyo mu mvura nyinshi yaguye jo ku munsi wa kabiri hagati na hagati muri ico gihugu. Mu gihugu kibanyi cya Senegal naho nyene abandi bantu 11 barafuye mu isanganya nk'iryo ryo mu ibarabara mu buraruko bw'igihugu mu gitondo cejo nyene ku munsi wa kabiri nk'uko leta yabivuze. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abantu bashika kuri 16 bari baranyurujwe bagafatwa bugwati, baricishijwe imbugita inyuma y'indwi banyurujwe mu buseruko bw'ico gihugu. Igisirikare hamwe n'amakuru atangwa n'ababa muri ako karere bavuga ko ubwo bwicanyi bwegekwa ku bayisilamiste bitwaje ibigwanisho bo mu muhari ADF. Abo bantu biciwe hafi y'ibarabara rikuru riri hafi y'igisagara cya Idohu mu ntara ya Ituri nk'uko umutegetsi wo mu ntwaro yo hasi Diodone Malangai yabivuze. Muri Afrika kandi n'amashinga mateka ya Sudani yaratoye irongera iremeza gusinya amasezerano ayifatanya na sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI. Umushikiranganji wa mbere Abdallah Amdoke yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko iyo ari ntambwe ya mbere itewe kandi ihambaye. Amdoke avuga ko asigaye gukoranya akanama karongoye igihugu kugira kemeze iyo ngingo nk'itegeko ry'igihugu. Ariko nta birenze ibyo yatangaje nimbuko kwiyungana CPI bisigura kuzorungikayo Omar al-Bashir hamwe n'abandi banyesudani barondegwa niyo sentare ku byaha byo mu ntambara na genocide. Mwiyavuga mu makungu, iperereza ry'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rivuga ko umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu usa n'uriko uragerageza kongera kubaka igisirikare cyawo mu bugaragwa bwo mu buseruko bwa Siriya. Ni nyuma y'imyaka 2 heze amakungu atangaje ko uwo muhari wasanganguwe. Raporo y'iperereza rya gisirikare cy'Amerika yasohowe jo ku munsi wa kabiri ivuga ko ugwaruka rw'imiyabaga y'abahungu benshi batwawe ku nguvu bakuwe mu makambi bari barahungiyemo muri Siriya kandi aribo bariko barifatanya n'ico gisirikare. Igisirikare cya Amerika cyarerekanye amakenga ko ikambi yabateshijwe ingo zabo ya Al-Hol ariyo ahanini ISIS kuramwe abarwanyi kubwo ubuzima bubi babayemo. Ku makuru y'amagara y'abantu, raporo yasohowe n'abashinga amateka b'abarepublikani muri Leta Zunze za Amerika ivuga ko hari vyabona ntaharirizwa kumugera utera ikiza cya COVID-19 watorotse uvuye mu kigo cy'Ubushinwa gikora ubushakashatsi ku migera. Iyo raporo yashizwe habona ejo ku munsi wa kabiri ivuga ko abashakashatsi b'ikigo cy'ubushakashatsi ku migera cyo muri Wuhan mu Bushinwa bafashijwe n'abahinga b'Abanyamerika abo Bushinwa bongera bahabwa uburyo bw'amafaranga bwatanzwe na leta ya Amerika. Iyo raporo ivuga ko bakoreye hamwe kugira bahindure uwo mugera ushobore kwandukira ikiremwa muntu. Ivuga kandi ko byakozwe mu mpisho. Umushinga mateka w'umurepublikane Mike McCall arongoye komisiyo y'inama nshinga mateka ijejwe iby'imigenderanire n'andi makungu yasavye ko hakogwa irindi tohoza ryimbitse ariko ririmwo n'abagenzi babo b'abademokrate ku mamuko y'uwo mugera umaze kwica imiliyoni 4,400,000 ku isi yose. Mu kwezi kwa gatanu Perezida Joe Biden yarategetse ibigo bijejwe iperereza kunyarutsa kurondera amamuko nyezina y'uwo mugera no kumuha raporo mu minsi itarenga 90.
Aloyisi Bigirimana, urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hirya no hino ku isi. amakuru yo mu biyaga binini mu Rwanda abakora ibikorwa by'uburimyi bw'umuceri mu kiyaya cya Bugarama mu karere ka Rusizi mu burengero bw'igihugu babandanya kwinubira ubuhombe ariko baterwa no kubura isoko ry'umwimbu wabo
umusaruro wagejeje ku mbuga ibishwi nibyo bibumaze biburya wundi waramenaguritse baranahukwimye ngo uje kurya ubusubundi inyungu yabariye
uwo n'umurimyi wo mu karere ka Rusizi mu Rwanda Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yararangije ejo ku munsi wa kabiri urugendo rw'iminsi ibiri yarimwe mu Rwanda abarundi baba mu mahanga barakoraniye Bujumbura mu Burundi mu ndwiheze mu ntumbero yo gutora abayobozi bashasha bishyira hamwe ryabo hamwe no mu ntumbero yo kurabira hamwe uruhara bogira mu iterambere ry'igihugu cabibarutse amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda abakora ibikorwa by'uburimyi bw'umuceri mu kiyaya cya Bugarama mu karere ka Rusizi mu burengero bw'igihugu babandanya kwinubira ubuhombe bariko baterwa no kubura isoko ry'umwimbi wabo bavuga ko umuceri umwe watanguye kononekara mu bubiko bwa za cooperative no kubwanikiro bagasaba inzego z'ubutegetsi kubafasha uwo muceri ukarongerwa isoko umumenyesha makuru wacu Temistoke Mutijima yarabagendeye maze aduteguriye inkuru
Hari umuceri w'ibigugu maze umwaka hanga hari nundi murawubona namwe
hari amastoke rwose acyuzuye batwaye umuceri mukeya ugereranyije n'umusaruro wari wabonetse
ni bamwe mu bahinzi b'umuceri baho mu kibaya cya Bugarama baragaruka kuri izo ngorane zo kutabona abaguzi batwara umuceri bejeje abo baragaragaza ko isize nizibaye ebyiri zikurikiranya isoko ry'igihingwa cy'umuceri ryarahungabanya aha mu Bugarama ibyagize ingaruka nyinshi ku bahinzi bawo ku isonga ubukene
twatagaga mituweli ubu ngubu gutya bari kwiruka batufata ati ntimutaga mituweli ariko inkomoko yurebye nawe urayibona indoro impamvu ningiragaragara nimba umuntu afite umuciro w'umwaka washize ugeze ubu ngubu ukiri ku kibuga kandi leto ntibirebeho na cooperative ntigire ko ntidufasha ngo ikibazo kive mu nzira tugira ikibazo
mbere rero mu minsi yatambutse kwagira ngo tukajya kuguza cooperative amafaranga n'ubwo cooperative tuvugana nta mafaranga ifite nayo ifite igihombo kuko abanzi batagurishije
biragaragara ko igishanga kugihinga bishobora kuzatunanira tukakihorera kikarara kuko iyo dukurikiranye twumva nkandi bahinga imiceri mu ntara ziraruguru bo barasarura bakagurisha ariko twebwe twasarura bikabura isoko
Ubuhinzi bw'umuceri mu kibaya cya Bugarama bukorwa hanini n'abahinzi bo mu mirenge igikikije ya Bugarama muganza gikunda mvura gitambi na Nyakabuye ikibazo cy'ibura ry'amasoko y'umuceri kiraboneka cyane ku mbuga z'amakoperative asana yitaruye umuhanda wa kaburimbo nko mu murenge wa gikunda mvura aho umunyamakuru yashoboye kugera biragaragara ko amazu y'ubuhunikiro yuzuye bikaba ngombwa ko imwe mu mifuka y'umuceri bene yo bayirunda hanze yabwo abo bakavuga ko hari naho umuceri watangiye kwangirikiraho ku mbuga
imbeba zarayitege seneri muri magaze usanga yose yarabaye ifu gutya imiceri yarakonje isisirira muri magaze iri hanze ku mbuga nayo uko ubukonje buza niko igenda ibora ku buryo ubuvuruga gutya ugahita ucika
Nubu nuko turi kubibonera hejuru imiceri iri hasi yamaze kujya mu intozi imifuka yatangiye gucika yatangiye kwangirika kandi yangiritse n'imvura itaragwa
Wakufashe igitanda ucyatishe ibihumbi 45 kizajya kwera kigeze mu bihumbi 100
umusaruro wagejeje ku mbuga ibishwi nibyo bibumaze biburya undi waramenaguritse baranahukwimye ngo uje kurya ubusubundi inyungu yabariye
bamwe muri abo bahinzi bavuga ko nyuma yo kubura isoko ku musaruro wari weze hagati y'ukwezi kwa 12 k'umwaka ushize n'ukwa kabiri kwa 2021 byabaye ngombwa ko bisunga amabanki ngo babashe kongera guhinga Nyamara ubu ikizere cyo kubona ubwishyu kirimo kuyoyoka kuko ibyo bejeje nabyo biheze mu bubiko bwa za cooperative
wagiye kuguza amafaranga ugiye gusaba credit ya banki uvuga ati nzasarura nishyure kugeza iki gihe ubwo urikumva akiri yandi wagushije banki yo irungukirwa ni ukuvuga ngo wagiye mu bukererwa ibi ni ibintu rero bibabaje abahinzi twebwe n'ahanga mu kibaya cya Bugarama
twaranyanaga tukabwira umuvandimwe cyangwa se kuri leta tukabwira ati muduhe ku mafaranga tuzishyura twasaruye imiceri none umwaka washize umuceri urarangiye umwaka uraho ngaho umuceri utaguzwe ubwo rero niwafashe amafaranga muri banki ntiyabonye uburyo bwo kwishyura
bagasaba inzego z'ubutegetsi kubafasha umuceri bahinze ukabona isoko
turasaba ko nibura mwatuvuganira ubuvugizi nibura imiceri nubwo ayo yagura yose twarahombye ariko nibura iyo miceri gakurwa ku mbuga umuhinzi akamenya ngo nzishyuza igihe kiniki ariko nibura imiceri bayijyanye
nkuko mubibona uri hanze imvura iri no gututumba bifuza rero ko wava ku imbuga imvura itaragwa kuko iguye twagira igihombo kirenze n'icyo twagize kuri sezi ishize
Inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi ariko ziravuga ko hamaze kuboneka inganda zigera ku 8 ziyemeje gutwara umusaruro w'umuceri wose abahinzi bo mu Bugarama bejeje Bwana Kayumba Ephraim uyobora aka karere akizeza ko na koperative zitaragurirwa zigerwaho mu gihe cya vuba.
Izo nganda zose uko ari umunani zasinye amasezerano yo kugura umusaruro udatonoye n'amakoperative yose, kandi kugeza uyu munsi inganda ntabwo zabuze ubushobozi. Wenda kubera n'akazi kenshi hari igihe usanga babanje gutwara umuceri uri hafi bakagera no kuri kure, ubwo kure tuvuga n'uriya muceri uri hafi ya bice aho bitaze mu bice bya Kizura. Icyo twabwira abahinzi ni uko nta kibazo cy'isoko gihari, kandi n'inganda twanavuganye barambwira bati guhera ejo tuzatangira kujya gupakira umuceri wa Kizura. Undi muceri uri hafi hano ku mihanda ya kaburimbo bamaze kurangiza.
Imibare itangwa n'inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi igaragaza ko muri iki gihembwe cy'ihinga abahinzi b'umuceri bo mu kibaya cya Bugarama bari bejeje toni zisaga 2700 z'umuceri. Uwo wose akarere kakavuga ko inganda zasinye amasezerano yo kuzawutwara. Si ubwa mbere aha mu kibaya cya Bugarama humvikana ikibazo cy'abahinzi bataka kubura isoko ry'umusaruro w'umuceri wabo. Nko mu gihembwe gishize bavuga ko inganda zigera kuri 5 zaho mu kibaya zari zabijeje gutwara umusaruro wabo wose, ariko biza kurangira zibabwiye ko nazo nta soko zirimo kubonera uwo zatunganyije mbere. Ibi byatumye umuceri weze muri iyi mpeshyi usanga hari hafi toni zigera ku 1000 zikiri mu buhunikiro bw'amakoperative zabuze abaguzi. Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 255 295 294. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 99 5 85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yararangije cyo kuwa kabiri urugendo rw'iminsi ibiri yarimwo mu Rwanda. Mbere y'uko asubira mu gihugu ciwe, abategetsi bombi bagendeye ikibanza cahariwe amahinguriro kiri Masoro mu karere ka Gasabo mu gisagara ca Kigali. Asomta Kaboyi niyo nkuru aduviti ari Kigali.
Mbere yo gusubira mu gihugu cye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri, Perezida Hassan ari kumwe na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda basuye agace kahariwe inganda kari Masoro mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Abayobozi basuye uruganda rwa Marafone rukora za telefoni zigendanwa, basuye uruganda rwa Volkswagen iteranye imodoka. Izi nganda zombi zubatse i Masoro. Abo bayobozi kandi banasuye uruganda rw'Inyange rutunganya amata, amazi y'imitobe ituruka ku mbuto zinyuranye rwo ruherereye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Muri iki gice cyahariwe inganda niho hubatse uruganda runini rw'abashoramari baturutse mu gihugu cya Tanzania ruzwi nka ZAMU. Uru ruganda rukora imirimo inyuranye mu Rwanda, rwahoze rutanga inkunga mu gushyigikira umupira w'amaguru mu Rwanda. Uru ruganda rwahoze kandi rufite na televiziyo ya Azam TV, abayikoreye bakemeza ko yabahinduriye ubuzima. Umunyamakuru Christophe Karenzi ni umwe mu bahoze bakorera Azam TV.
Mu mwaka wa 2015 twatangiye muri Azam, twogeze imipira ari nako nataraga amakuru mu by'ukuri. Hari akamaro byatugiriye ko twamaze imyaka imwe nubwo bwose kontra ikirangira bahita basubira Tanzania. Nkurikije n'iyo myaka imwe nakoranye na Azamu, hari byinshi nungukiyemo. Ikintu cya mbere ni gukora muri televiziyo ikomeye, twerekanaga imipira yo ku bakinnyi kuko twerekanaga amashusho, noneho ugasanga umukinnyi turamuvuze turamutatse tumugaragaza ibikorwa byinshi yagiye akora bikanamumenyekanisha, ugasanga umukinnyi baje kumugura. Nuko abakinnyi bagiye banamenyekana mu by'ukuri, kandi tukavanga tukajya za Burundi tukajya muri Uganda kwerekana imipira.
Uru ruganda rw'Abanyatanzania ruzwi kandi mu gukora ifu ikunzwe mu Rwanda. Kubakorera uru ruganda muri iki gihe b'Abanyarwanda nabo bemeza ko bazamuye bakuye mu bushomeri. Ntezamaso Gerard ni umwe mu bakora muri uru ruganda rwazamu mu Rwanda.
Icya mbere ni uko byatumye hari ikintu nyira ku muryango wanjye kubyerekeye imiturire no kwiga kw'abana. Ikindi no kuba nanjye nashoboye kujya muri Tanzania nkanahareba uko ameze, ntabwo ibyo nisirari nkizi, no kuba mbese mbonye umushahara mwiza kandi ushimishije.
Umuntu wari ukuzi imbere y'imyaka 8 uyu munsi akubonye yavuga ngo iki?
Imbere imyaka 8 ntaraje gukorayo urumva ko n'imyumviro ye yari hasi cyane ku raporo yuko no kugenda guhura n'abandi bantu urumva ibyo ndura n'abandi bantu hari byunguka byinshi byo gushwate byubamo cyangwa se n'ibyisho kugenda azukoreba ugeze ugeze mu bigo byo hanze mbo noneho icyo gihe inyungu za no urumva ko mu bwongo cyangwa mutwe urajijuka aho nza muraza mu ntaro na intuye imbere Kigali aho ko nari mutsinze gutura itwa ku muyombo no ntuye uwo mpageze nashoboye kuhabona uko mbaho bakamwubaka neza abana kwiga hari abari kwiga ubungubu abandi basa n'abarangije ku buri guheza wenda nuko ndabona nduva nta kibazo cyari.
Itangazamakuru ntiryabashije kumenya icyo aba bayobozi bombi bavugiye mu gice cyahariwe inganda kuko nta kiganiro cyihariye bahaye itangazamakuru. Uruzinduko rwa Perezida Suluhu rwashojwe kuri uyu wa kabiri rusize u Rwanda na Tanzania basinyanye amasezerano 5 agamije ubufatanye mu koroherezanya mu ishoramari n'ubucuruzi. Amasezerano bihugu byombi byasinye kandi arimo ay'ubufatanye mu ikoranabuhanga n'itumanaho, byasinyanye kandi ay'ubufatanye mu bijyanye n'urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu, uburezi n'amabwiriza agenga ibijyanye n'imiti. Perezida Kagame nyuma y'isinywa ry'aya masezerano yavuze ko bigaragaza ubushake bw'ibihugu byombi mu kurushaho guteza imbere umubano ubyara inyungu. Ku ruhande rwa Perezida Hassan wa Tanzania, we yavuze ko ibiganiro yagiranye na Perezida Kagame byibanze ku kureba uko ubucuruzi bukorwa hagati y'ibihugu byombi bwatezwa imbere kurushaho. Abikora bo mu Rwanda bagaragaza ko ibicuruzwa byabo, ibyo bavana hanze ndetse n'ibyo bohereza hanze, ibigera kuri 90% binyuzwa mu gihugu cya Tanzania. Raporo y'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare mu Rwanda yo mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka igaragaza ko ibicuruzwa u Rwanda rwakiriye biturutse mu gihugu cya Tanzania bifite agaciro ka $336.75 mu madolari y'Amerika, ni ukuvuga asaga gato $30 billion mu mafaranga y'u Rwanda. Mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka ibyari byatumijwe byari bifite agaciro ka $29.97 billion mu madolari y'Amerika, ni ukuvuga asaga $27 billion mu mafaranga y'u Rwanda. Mu mwaka w'2019 ishoramari ry'Abanyatanzania ryanditswe mu Rwanda ryo ryari rifite agaciro ka $5,569,000, ni ukuvuga asaga $5 billion mu mafaranga y'u Rwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835. Mu Burundi abantu babiri bariswe muri komine Mugamba intara ya Bururi mu manuko bw'igihugu. Gipolisi kivuga ko camaze gutangura amatohoza ndetse ko camaze guhagarika n'abantu bikekwa ko ari bo bari nyuma y'ubwo bwicanyi. N'inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ari Kigali mu Rwanda.
Abantu babiri bishwe bakwije igitigire c'abantu bane bishwe mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'igihugu mu minsi 4 iheze. Abaheruka batowe biziga kuri uyu wa mbere ku mugoroba n'umwana w'umunyeshuri na nyina bahora baba ku mutumba Mugendo Ndengo muri komine Mugamba intara ya Bururi. Abakoze iryo bara ntibaramenyekana. Icyo bikoze uwo mwana w'umukobwa basize bamuhambye mu ngundu y'igitoke. Mustaneri wa komine Mugamba Venuste Naombaye yabwiye Ijwi ry'Amerika ko abo bagizi banabi boba bakoranye n'umukozi wo muri urwo rugo kugira ngo ibararigwe. Arasigura ingene vyagenze ku makuru abajejwe intwaro bafise.
Umutekano muri rusange uhari mu mungu ifate neza, atari ivyo byabaye ku munsi wa mungu no ku wa mbere. Umwana yoba yapfuye ku wa mungu apfuye gusenga, kuko nyina nawe yaciye aja gusenga iya kabiri atase ku mugoroba. Abajije umukozi acamubwira ko yikwa inakuru, hanyuma carabaza kwa inakuru baramuhakanira ko atari yari, aca yibaza ko hari ahandi yoba yagiye ku wa mbere.
mugatondo aturabaza musaza we aho kari na kuri ntisi kuri ya bavuga ati ka nta uhari rero urumva ko umwana yari yamwishe uwo muko aramukuko wewe yaranahambwe ahantu mu gitoki ariko nyina nawe urumva yoba yapfuye kwa mbere wewe sigaba twagisanze mu gikoni.
Igipolisi muri ako karere cemeza ko camaze gutangura amatohoza abantu batanu bamaze no gufatwa. Mustaneri avuga ko amatohoza ariyo azokwerekana wakoze ubwo bwicanye. Ahamagarira abanyagihugu kudoma urutoki kuri uwo wese bobona atembera muri iyo komine batamuzi.
Mukibano bahakanye n'abantu babanye neza n'ukuri basenga gose nico kibatangaza abantu nta gituma babona tutari mu matohoza tutohoza ku bantu kugira tumenye uwo mukozi ahageze hanyuma bikunze tumufate turonge imvo abanyagihugu tubabwira ko bakorera n'amakomite ashinzwe umutekano abenegihugu agakora hanyuma na cyane cyane nk'ibintu tugize iminsi tubabwira by'abakozi ko babasuzumisha bakabandika bakamenya iyo bapfa.
Umushikirizamanza mukuru wa Repubulika yaheruka gutangaza mu mpera z'indwi iheze kubwicanye nk'ubwo bwasubiye kuba bwinshi mu gihugu. Sylvestre Nyandwi yavuze ko iyo ubwo bwicanye budahitanye abajejwe intwaro buhitana abanyagihugu ataco bazira. Mu ntara yavuze ko ubwo bwicanye bwabaye bwinshi na bururi iri mu bumanuko bw'igihugu irimwo. Yijeje ko amatohoza yamaze gutangura kugira ngo abinyegeje inyuma y'ubwo bugizi bwa nabi bamenyekane.
Ubwo bukozi bw'ikibi bukorerwa abatware aho babasanga mu miryango yabo bakica abo bahasanze. Ahandi izo nkozi z'ikibi zitera ibisasu ntezwa minwe ahakoranira abantu benshi zigatega imitego ku mabarabara aho ziturira imiduga zikongera zikica abayirimo. Hariho kandi ubugizi bwa nabi bw'abantu banyurutswe. Ibyo bikorwa n'abantu biyambika impunzu z'abajejwe umutekano bagakoresha imiduga itagira imparati. Hari n'abandi usanga baca mu mirwi yitwaje ibigwanisho ihungabanya umutekano dusanga ari ibyaha by'iterabwoba bitegekanijwe kandi bihanwa n'amategeko mpanavyaha y'u Burundi. Ubushikiriza manzi ubenyesheje ko amadosiye y'izo nkozi z'ikibi yuguruwe ayandi akabakiri mu matohoza kuko hari inkozi z'ikibi zimwe zimwe zitarafatwa.
Mu kiringo kitarenga amezi atatu abantu barenga 70 baramaze kwicwa muri ubwo buryo hirya no hino mu gihugu nk'uko amatohoza y'igipolisi avyerekana. Amashirahamwe yigenga avuga ko harimwo abicwa n'inzego za leta yamara kurundi ruhande leta ivuga ko hariho imigwi y'abagwanyi yinyegeza igatera umutekano muke. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Baramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Abarundi baba mu mahanga barakoraniye Bujumbura mu Burundi mu ndwi iheze mu ntumbero yo gutora abayobozi bashasha b'ishyirahamwe ryabo hamwe no mu ntumbero w'ikurabira hamwe uruhara bogira mu iterambere ry'igihugu cyabibarutse. Eric Niragira aba mu gihugu cya Australia yatowe mu kibanza cy'umukuru w'iryo shyirahamwe yabwiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije imwe mu migambi ngenderwa ko irimwo kunga ubumwe bw'abarundi iryo shyirahamwe rizoshira imbere. Aratangura atubwira ukuntu yakiriye itorwa ryiwe.
Itora ryacu twaryakiriye neza, byatweretse yuko abarundi baba mu mahanga batwizeye na cyane cyane bizeye imigambi yacu, imigambi twabashikirije kandi ikaba ari imigambi twabonye ko bashimye kandi twizeye yuko izoteza imbere abarundi baba mu mahanga.
Icyo kibanza cyari ko gihiganirwa abarundi bagarike?
Iki kibanza cyari ko gihiganirwa abarundi bashika batandatu.
Mwebwe muri iki gihe muba mu gihugu cya Australia kubganyo icatumye mwizigirwa n'iki
nkuko nanabivuze nibaza ko icatumye twizigirwa ubwa mbere ari migambi twashikirije hano cha kabiri bashimye ibyo twararanguye muri kahise kuko twararose akaryo ko gushikiriza ibyo twaranguye muri kahise hama tukabereka yuko batwizigiye kuzoba ari nko kubandaniriza aho twari tugejeje kuzo twakoze muri kahise.
Murashaka kudushyira ku mayange mukatubwira imigambi mufitiye abarundi barukiye muri iryo shyirahamwe rya diaspora abarundi aba mahanga, imigambi nyamukuru mu nzoshyira imbere nk'iyi?
Intumbero yacu ya mbere ubwa mbere ni ugufasha abarundi baba mu makungu ingene bo kwitunganya na cyane cyane ingene bufatana mu nda kuko no mu Kirundi baravuga ngo imiti ikoranye. Ubwo rero intumbero yacu ya mbere ni ukugerageza gufasha abarundi baba mahanga ingene bo kwitunganya, hama bamaze kugira ubumwe bizokoroha cyane kuzana imigambi itandukanye bazorangura mu Burundi. Hama nciye nja ku migambi twebwe twibaza bazorangura na cyane cyane nagomba gukiriza yuko atari imigambi jewe ahubwo niyumvira, ahubwo jewe nzababera nk'umusuku cyangwa umukozi yakira imigambi bo nyene bazoba biteguriye. Kandi muri iki gihe twari ngahe Bujumbura harabonetse umwanya ukwiye yuko abarundi bamanga bashikiriza imigambi bazoba bashobora kurangurira ngahe mu Burundi, haba mu burimyi n'ubworozi, haba mu guhingura ibyimburwa bitandukanye ndetse no kubibika ku buryo bwa kijyambere. Eka mbere hari n'abipfuza kuzohora babikora mu Burundi babishora mu mahanga, hari n'abandi bipfuza gukorera mu bintu bijyanye n'inyigisho, abandi bakaba bafite imigambi yo guteza imbere turisme. Mu ncamake hari imigambi itandukanye abarundi baba mu mahanga biyemeje kuzokorera mu Burundi. Rero jewe nkababera, jewe n'abo dukorana tukababera abasuku na cyane cyane mu gukorana neza na leta y'u Burundi kukungene bokoroherezwa mu gihe azaba ariko barakora iyo migambi. Mboneyeho n'akajya ho gushimira leta y'u Burundi kuko yarafashije cyane kugira ngo urwego ndongoye rujeho, na cyane cyane yuko bateguye icyo twakwita indwi yahariwe diaspora abarundi baba mahanga. Kandi nkanoshimira cyane nyene Cyubahiro umukuru w'igihugu kubera yarafashe umwanya ukwiye, araza twumviriza, araza duha impanuro ingene twakwitunganya, aranatwemerera yuko leta ihari kugira ngo idushyigikire.
Mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kubanza kugira ubumwe hagati y'abarundi baba mu mahanga. Icyo ni ikibazo nkoramutima kuko bizwi ko abarundi nka bose batiyumva muri iryo shyirahamwe. Ikintu muzokora kizotuma abarundi bose bumva ko barihurikiyemo ni nk'ibi? Ibintu muzokora ni nk'ibi?
Ukurundi uravuga ngo umwera ubibuka urugakwira bakwira hose. Ubwo rero twebwe nk'indongozi ubwa mbere tuzobanza kumva ibintu kumwe. Kandi ndiko ndaraba nubwo haciye iminsi mike dutowe, abo dukorana ndabona ko bafite ishaka ryo kugira impinduka, aho abo dukoreye mu ngata bakoze neza tubandanye, hama aho babitunenge tudukosore. Ubwo rero twebwe nk'indongozi aho dukorana neza, nitwakorana neza nta kizonanirana. Hama mu bihugu bitandukanye hari uko abarundi baba mu mahanga bitunganije, ubwo ahari utugorane tuzofasha mu guhanura kugira ngo bigende neza. Twebwe nk'indongozi twumvikana neza, twizeye neza cyane yuko abarundi baba mu mahanga nabo bazodukurikira kandi bakemera gukorana natwe.
Hari abarundi batari bake bakurikiranye indwi yari hariwe abarundi baba mu mahanga mu bikorwa byabereye mu Burundi, i Bujumbura mu Burundi. Abo barundi bakaba bavuga ko abarundi bo muri diaspora bashobora kuba bemeye ibyo atazoshobora kurangura, eka bakaba bavuga ko bemeye ukibategeka. Abo barundi mwabwira kimwe?
Novuga abarundi baje mu ngwi yahariwe diaspora mu mice itatu. Umuce wa mbere n'abafite imigambi iriko irarangurwa, hama umuce ugira kabiri n'abafite imigambi bashaka kurangura, hama umuce ugira gatatu n'abafite imigambi cyangwa afite ibyiyumviro bavuga bati ejo turashobora gukura nk'umukandi. Jewe rero kuri iyo mice yose icyo navuga ni uko ikibi si ukutiyumvira, ahubwo ikibi no kudatangura, kuko umuntu adatanguye ngo agerageze akoresheje inguvu ziwe bizogorana nubwo kwa kantu gatoyi ukoresha ukarangura. Rero jewe ndabatera intege mvuga yuko nta kidashoboka, na cyane cyane iyo abantu bashyize hamwe.
Eric Niragira, umuyobozi mushasha w'ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga diaspora murakoze cyane gose ku kanya mu radio ijwi rya Amerika
murakoze cyane naye ndabashimiye
njuti banywanyi na haya makuru yaka kanya garukiye mugira umunsi mwiza umunsi w'amahoro n'amahigwe mubandanya kumviriza radio yanyu ijwi rya Amerika.